radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kwa suhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12.1922 idore ingingo guru twabateguriye. Leta y'u Rwanda iravuga ko idakwiye gukomeza ku rwitwazo rw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano irakomeje mu burasirazuba bw'icyo gihugu hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23. Imirwano ikaze iravugwa ko yabaye muri iki gitondo ahitwa Intamugenga. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko wakuyeho ibihano wari warafatiye abayobozi batatu bakuru b'u Burundi barimo Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobuca. Ubwongereza bufite Minisitiri w'Intebe mushya Rishi Sunak, imyaka 42, yakiriwe n'umwami Karoli wa gatatu amusaba gushyiraho leta. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi ugezwaho na Diane Nini Nahazwe.
Amakuru yacu yo kuri no muhinga muri katuyahereye mu gisata cy'umutekano igenewe no ku isi. Duhereye ku mugabane wa Afrika, abasirikare ba Burkina Faso bagera ku 10 baraye baguye mu gitero cagabwe ku ikambi yabo iri mu buraruko bw'umurwa mukuru wa Gadugu. Abagera ku 50 ni bo bamaze kumenyekana ko bakomerekeye muri ico gitero. Igisirikare ca Burkina Faso cemeje uno musi ko cagabwe n'intagondwa z'abihevyi ikambi yatewe hari haheze amezi atatu, igabwe ko ikindi gitero n'intagondwa z'aba jihadist ku ruhande rw'abihevyi. Igisirikare ca Burkina Faso cemeza ko cishe ababa ba 20, cavuze ko vyabaye ngombwa ko cifashisha utudege mu kwivuna umwansi. Tukiri mu gisata cy'umutekano, umuntu yitwaje inkoho yaraye agaziye ikindi gitero kuri imwe mu mashuri yisumbuye yo mu gisagara citwa Saint Louis kiri muri leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abantu batatu nibo bamaze kumenyekana ko baraye baguye muri ico gitero cakomerekejwe batandatu. Polisi ikavuga ko umwe muri abo batatu bakiguyemwo yari uwakigavye, babiri mu basigaye bakaba bagizwe n'umwigisha umwe hamwe n'umunyeshuri umwe. Utwari igipolisi co mu karere kabereyemwo ubwo bwicanyi yasiguye ko zimwe mu ngabo ziwe zitangiriye zija kurasana n'uwagavye ico gitero, gutyo zishobora gucungura amaraso ya benshi yari gushobora guseseka iyo batamwitanga. Nk'uko yabivuze abanyeshuri bo kuri iryo shuri nabo nyene bemeje ko bari bameze magabo bifungirana mu mashuri yabo. Umuyobozi w'iryo shuri yari yababuriye mu ndanguramajwi ababwira ko ari inkozi y'ikibi yabateye. Imyidondoro yuzuye y'uwagavye igitero cejo kwa mbere ntiramenyekana, ivyibanze ariko vyagiye ahabona vyerekana ko yari umuyabaga w'imyaka 20. Icamutumye kugaba ico gitero niyo yaje azananye biracari mu matohoza. Ijwi rya Amerika nihagira ico imenya iraza kubikibatangariza mu makuru yacu ari imbere. Tumira amatega tuhama ivyo ku mugabane wa Amerika duce tubibandaniriza mu vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Mu vy'intambara y'Uburusiya na Ukraine narinda bemereye bamwe mu mashinga amateka b'abademokrate muri Amerika basavye president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden gukorana ibiganiro n'Uburusiya ku kibazo c'intambara ico gihugu catanguje muri Ukraine. Abashinga amateka basavye president Joe Biden guhindura umukenyero wa Amerika mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine n'30 bamwandikiye ikete bamubwira ko bashima intererano zaba za gisirikare canke z'ubutunzi Amerika yagira ha Ukraine mu ntumbero yo kwifasha guhangana n'ico bise agasomborotso ku Rusiya. Abashinga amateka ariko basanga hageze ko Amerika ikoresha inzira za kidiplomasi. Abademokrate basinye iryo kete bibukije president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden ko nka bamwe mu bemeje amamiliyari n'amamiliyari yo guha Ukraine biri mu nshingano zabo zo kwerekana izindi nzira n'imikenyuro irimwo kuvugana bidatevye n'Uburusiya. Mu kwezi kwa gatandatu tubibutse ko president Joe Biden mu kiganiro yagiranye n'amenyesha makuru aha Washington DC yigeze nawe nyene kuvuga ko inzira y'ibiganiro vya nkibikunde ariyo gutegekanya gusa ico gihe Joe Biden yumvikanishije ko atabona uko ivyo biganiro vyotunganywa n'arya rivyoba ikitege abashinga amateka ba Amerika lishimangira ko leta zuzume za Amerika idateganya gushira igitutu kuri Ukraine ngo yemere inzira y'ibiganiro gusa bimwe mu vyokorwa abashinga amateka bavuga ko bibaza ko vyoshimikira ku ngingo zo kwemerwa n'impande zose ariko na cane cane uruhande rwa Ukraine akaba ari go ruvyemeza kuva Urusiya butangura gutera Ukraine mu kwa kabiri Leta zuzume za Amerika imaze guha ico gihugu imiliyari di zababa 60 z'amadolari ya Amerika yakoze ahanini mu vy'ubugira neza ubutunzi n'ija gisirikare muri iryo kete abademokrati barungikiye Joe Biden basiguye ko biteguye kubandanya bafashisha Ukraine ifashanyo nk'izo basozereye kete ryabo bagira bati ndugure twa mugina dushingiye ku gasomborotso ku Rusiya tukaraba n'ingene ico gihugu cifuza kwigarurira vya nkibikunde urere bumwe bumwe bwa Ukraine turazi ko bizogorana kugondoza Urusiya kwicara ku meza y'ibiganiro ariko naho biri uko Amerika ifise inshingano yo gukoresha inzira za kidiplomasi zose zotuma intambara ihera ariko Ukraine idatankaje ukwigenga kwayo
urakoze Diane ni nahazwe mu komeje kumva radio y'ijwi ry'America yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda mu Burundi niko 10 yasho 12 kuri metero 1922 mushobora kandi kumva biganiro byacu mu kiye ku rubuga rwa internet kuri wayeshatu akadomo radio yacu vewa akadomo kama no ku mbuga za Facebook YouTube na Instagram adresse yacu ni vewa radio yacu
wanyu mu ntara
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Leta y'u Rwanda iravuga ko idakwiye gukomeza kubwitwaza rw'ibibazo byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu itangazo ubuvugizi bwa leta bwashyize ahagaragara kuri uyu wa mbere u Rwanda ruravuga ko ibikorwa n'amagambo by'abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo muri iyi minsi bigaragaza ko icyo gihugu cyahisemo inzira ya gisirikare iryo tangazo kandi riragira riti gushishikariza abaturage kwanga bo badasangiye ubwoko gukoresha intwaro za rutura kurasa mu duce twegereye umupaka w'u Rwanda no gukomeza kubeshyera u Rwanda ntibizihanganirwa hagati aho imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo za leta n'iz'umutwe wa M23 imirwano ikaze iravugwa ko yabaye muri iki gitondo cy'uwa kabiri muri groupement ya Jomba territoire ya Rucuru ahitwa Intamugenga mu birometero hafi 40 uvuye mu mugi wa Goma abaturage bari guhungira mu mugi wa Rucuru barasanga abari barahungiye muri stade yitiriwe umwami Ndeze Rugabo wa kabiri mugenzi wacu Tim Harishishimwe yavuganye na Aimable Gafurura umushakashatsi mu bijyanye n'uburenganzira bwa kimwe muntu nibidukikije atuye Irumangabo hafi ya Rucuru
Ubu imirwano iri mu karere ka Bweza ahantu bita Ntamugenga n'ahandi hantu abanyeshyamba ba M23 bari bavuye gutangira ibirasiyo ni ahantu bita Ikazuba ariko buno amasasu gaca ari kumvikana kure cyane Ikazuba na Ntamugenga
aho Ntamugenga na Ikazuba hari cyo gute uvuye mu karere ka Rucuru
Ntamugenga na Kazuba ndakenga ko haba ibirometero nga 11 ariko kugira ngo ugere Ikazuba ni 14 ciye Rucuru ukanyura ikarengera ukanyura igitarama ukagera Kazuba ni ibirometero 14
none kutuye Irumangabo amakuru ya hano ka Bweza uvuga ko hari kubera imirwano na Ikazuba amakuru yaho uyamenya gute
jewe uko nakubwiye ndu umushakashatsi ukorera bya kiremwa mundu ni dukikije kandi ngaba mvuye mu kanya irucuru hagati mubyo ushakashatsi
none imirwano ishyamiranyije M23 na leta ya Kongo aho uri cyangwa aho wavuye mu gitondo aramasasu wumvise harabantu bari guhunga urabona abantu bameze gute
masasu kumvikana na kandi arando bita irubare hamaze kugwa ibibombe abo amabomba tatu gatewe na M23 abaturage bo bita mugenga bo bamaze kuva mu ngo zabo bageze irubare ahandi bita irubare benshi n'abandi bari muri lokalite ya Kako donke no n'agasisi lokakurikiye nta mugenga bamaze kurenga ahandi bita buhusi
hari abantu baba bishwe n'ibyo bibombe uvuze byatewe
abantu bari mu bitaro hari ngomerekenga zitano bose bari mu bitaro
aricyo ubuyobozi bwaba bwatangaje kuri ibyo bitero
ubuyobozi bw'uburu kubwira abaturage ngo nibatuze kandi n'umuvugizi w'abasirikare nawe yavuze ko igisirikare cya Kongo kiri kurwanya kugira ngo tugire umutekano
umuntu wumva amakuru ariko utazi utwo turere wavuze turi kuberamo imirwano na rucuru yo irazwi cyane afitiye mu maro kigoma ku buryo uyu munsi uri nk'utanga ubutumwa bwawe bwa wari ubuhe ku muntu utuye Goma kugira ngo amenye uko amakuru yaho ngaho ni ameze mvuze Goma kuko ni wo mujyi munini waho ngaho mu karere ka Kivu ya Ruguru ndetse hegereye n'u Rwanda
ndamugenga na kazuba na ahandu hava ibiryo cyane bija mu mujyi mukuru w'i Goma kandi na karere gaciyemo abaturage b'abahinzi ni ukuvuga ngo intambara n'izigumya kumvikana muri ndamugenga cyangwa se muri Bweza zagira ibintu bibi cyane ku bugingo cyangwa se ku mibereho y'abantu batuye i Goma kuko ni abahinzi kandi n'ibyo basabye byose bija mu mujyi mukuru wa Goma
ushobora kwibutsa abumva ijwi rya Amerika impamvu y'intambara
impamvu yayo ngo ni uko guverinoma ya Kongo ifite za akoro na M23
ubwo uri kuvuga amasezerano leta ya Kongo yasinyanye na M23 leta Kongo ikaba itanashyira mu bikorwa
usibye ko na guverinoma ya Kongo ikaba iri kubabwira ngo nibashire intwaro hasi bamanze bashaka umutekano hanyuma niho babona kundi uko bakongera kuganirira ayo masezerano
Aimable Gafurura umushakashatsi ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'ibidukikije uri irumangabo ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye cyane
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mitieno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
ni radio ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kuva radio ijwi rya Amerika mu Rwanda abaturage bo mu duce tw'intara y'Iburasirazuba baravuga ko bugarijwe n'inzara kubera izuba ryinshi rimaze kwangiza imyaka yabo abashinzwe ubuhinzi barakangurira abaturage kuyoboka umuco kuhira imyaka Kigali Asumutakaboyi
ubwo babw'inzara ni bwinshi ku baturage basanzwe babeshejweho n'umusaruro w'ibyo bahinga iki kibazo gikomeje kuvugwa nyuma yawe imvura bari biteze muri iki gihembwe inga bayibuze imyaka bahinga kuma itarera hirya no hino mu gihugu aho ijwi rya Amerika ryashoboye kugera haraho usanga imyaka yarumiye mu mirima rimwe na rimwe ntunamenye ko uwo murima wigeze uhingwa iki kibazo kigaragara cyane mu ntara y'Iburasirazuba bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu mirenge ya Ririma mu Bugesera nafungiye muri Rwamagana bagaragaje ko imyaka yumye itarera
ibishimbo bamwe bateye bande bataratera abandi byarumye abandi ntibyameze no iki gihe nyine twabaga turi mu gutera ibishimbo turi kubibagara turi kurya n'imishogoro yo kubishimbo none ubu nyine ubwo mbese ni ukurya umukungugu wa Bugesera ndimeze nabi pe
kwa kamora kigeze kugwa tuteye ibigori n'ibikimbo tumaze kubitera biramera nyuma yo kumera rero hahisaza kiza kizuba ubyaravuye cyane kubujya ibigori n'ibyari byameze bimwe bimaze kurangira kuma
abe babe na kazozo kuzwa turahinge kare rwose bagahenda karatwishye
nta ujya guhinga birirwa mu rugo biyicariye nta nahajya gukora akazi nta wakamuha kuko nawe ntaho yabakuye amafaranga.
Aba baturage bavuga ko ikibakomeye kurushaho ari uko bugarijwe n'izuba mu gihe n'ibiciro by'ibiribwa ku masoko byazamutse cyane.
Ariko nkubwije ukuri ngo ibishyimbo utwara byibagiwe ikiro ni cyane.
Ubu ibishyimbo mu cyumweru gishize byaguraga ikijana, ubu byazamutse naho byabiri kugera mu cyane no mu cyatanu. Nk'ubu nk'umuceri ikiro cyageze ku cyatandatu.
Twakamiye amaso ibintu birahenda mu isoko, akagemerika ibishyimbo ni bibiri.
Umuntu ukora akazi gaciriritse dufata urugero nk'umuyete ahembwa 2,500, ikiro cy'akawunga kigura 1,200, ikiro cy'ibishyimbo kigura 1,500.
Izamuka ry'ibiciro ku masoko ntiritunguranye kuko muri uku kwezi kwa cumi ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare cyari cyatangaje ko ibiciro ku masoko byiyongereyeho 13.6% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize muri aya mezi. Iki kigo cyavugaga ko by'umwihariko mu bice by'icyaro ibiciro byiyongereyeho 28.5% ugereranije n'uko byari byifashe umwaka ushize. Ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda cyo gikangurira abaturage gushyira imbaraga muri gahunda yo kuhira imyaka. Leta ivuga ko yashyizeho nkunganire muri iyi gahunda, aho abaturage batanga 50% y'ikiguzi cy'agaciro cy'igikoresho cyo kuhira, Leta igatanga 50% asigaye. Abahinzi bari mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'ubudehe bo Leta ibatangira 75%, nabo bakishyura 25% ku gikoresho baba bashaka kwifashisha buhira. Bwanashariye Bucagu ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB yabwiye Ijwi ry'Amerika gahunda bafite iki kibazo.
Ubu turi mu bikorwa byo gukangurira abahinzi ku bikorwa byo kuhira, so ntabwo turakora assessment mu by'ukuri.
Bamwe mu bahinzi begereye imigezi bo bemeza ko batangiye kuhira, ariko ikibazo kiracyari cy'abahinga imusozi.
Nyine muri Salima twegereye amazi ariko ubutaka bwose bwabo ntabwo bwegereye amazi. Igasozi ho nyine ubwo ni ukuma bisanzwe kuko nta kindi babigira icyo babikoraho kuko kuvomera bo ntibyanakunda.
Kubona amazi biragoye nubwo mu Bugisata takundaga kuboneka, ariko iyo izuba ribaye ryinshi n'aho bayavana arabura. Ku mazi uba ufite moteri aruhira yakoresha na rozwari, ariko nabo ntabwo byadutunga, ni imboga bahinga.
Abashinzwe ubuhinzi bavuga ko kugeza ubu nta bushakashatsi barakora ngo bamenyekane ingaruka zimaze guterwa n'iri zuba, ariko abaturage bo bakemeza ko izi ngaruka zatangiye kubageraho.
Inzara ni iyo umuntu abonye n'icyo kiro cy'ubugari cy'amfanka 500, ubwo ni ugusoroma agasombe nako bakakwirukanka ati tuvuye mu myumbati, dore ibihe byakomeye.
Mu minsi yashize twagiye dukusanya n'inkunga bamwe tugenda abagenzi babo babafasha, usibye gusa kurumva yabaye nye kubera ko bafatwaga na bagenzi babo kandi nabo ntacyo bafite.
Abantu barikanuye amaso n'abajura barasaze
barahari bamwe batabona ibyo kurya rwose, nuko dutabariza mukadufasha nkamwe mukatuvugira.
Ibura ry'imvura muri iki gihembwe cy'ihinga ntibyatunguranye kuko ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe cyari cyaratangaje ko guhera mu kwezi kwa cyenda kugeza mu kwa 12 uyu mwaka hari ibimenyetso bigaragara ko imvura izagabanuka cyane ugereranije n'iyaguye mu myaka yashize. Iki kigo kandi kivuga ko imvura nkeya izaboneka mu duce tw'iburasirazuba ndetse no mu duce tw'intara y'amajyepfo. Asunta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Ijwi ry'Amerika, uru wa mbere, uri gitego.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko imigenderanire n'Uburundi ikomeje kurushaho kuba myiza. Umuryango watangaje ko wakuyeho ibihano wari warafatiye abayobozi batatu bakuru mu Burundi barimo Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakubuca, abandi babiri ni Godefroid Bizimana na Leonard Ngendakumana. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uravuga ko uzakomeza gushyigikira iterambere ry'Uburundi. Tukiri mu Burundi, abaturage bo ku misozi imwe yo muri komini ya Gitega bakiriye neza gahunda yo kubaka muhanda wa gari ya moshi ariko barifuza gusobanurirwa neza ibijyanye n'uwo mugambi ni nkuru izwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi muragizwaho na Thierry Vendayishimiye
abanyagihugu bo ku mitumba itandukanye muri komine y'intara ya Gitega bakiriye ubutandukanye iyubakwa ry'ibarabara ry'indarayi n'igituro cha gari ya moshi mu turere batuyemo bamwe babona ko iryo barabara rigiye gutuma bomoka abandi nabo bakabibonamo iterambere
je ya nkuru ngitanguye kuyumva n'umutima warataye ikibanza ntizanyorohe urumva cyo kubisanzwe se muryango munini kandi mbangaha nyene hanyuma rero nca ntangura kuyumvira nti none jewe uyu muryango nzobujana maze kuvyumva
fasha na cyakiriye nabi cyane cyarambabaje kubera abavuga ngo mugomba mwomoke muje kure mu mukanda
iterambere ni ryiza nta wuryango kandi turavye hose aho bagenda baraca benshi haba ari iterambere kuza nk'uno mutumba nta barabara ryiza dufise nta matara dufise ivyo byose urumva haje gituro agaca ni barabara byose bitazoca biboneka kandi bari byiza
cyo kuri faraza kiriye ne kuko nk'umuntu amatsinga kankiyo o tarabonye barabara kindaraye icabe twashimye n'icyo nyene
abo banyagihugu bagasaba leta kurunge ku muhinga iyo basigurira ibijanye n'uwo mugambi na cyane cyane ibijanye n'ingene umuzibuki ruzotangwa kugira ngo imitima isubire mu nda
bisha twosaba nuko yorungikanye n'abantu bakaza bakaduhumuriza data bakatwereka ahantu kizoca bakavuga ati aho kitazorengana aha namwe nini ipanga ho muba ni hiyo tuvuga ati aho kizosha naha aho dusigaranye naha tureke kuguma twumva ibiguruka bariya bavugibi nta kuri turamenya
abajejwe intwaro batowe kuri iyo mitumba hazocishwa iryo barabara ry'indarayi bamenyesha ko ibibazo byose bashikirizwa nabo barongoye bamaze kubishikiriza ababijejwe
nkuko abenegihugu bagwadushiriza baravuga yuko batabona neza ikijanye n'umuzibukiro kungene kiba gitunganije mugabo nka twebwe turi mu ntwaro turagerageza tukabahumuriza tukababwira tuti icyo kibazo cy'umuzibukiro tuyiho turakibabariza imbere ingene kimeze kugira ngo leta ize kiritse ukungene kibazo cy'umuzibukiro kizogenda twebwe nko muntu wataho mu gihe kimeze neza atamwene gihugu azohava ava mu gatongo cyangwa mu pasa ya horarimo ngo agende adahawe umuzibukiro
umushikiranganje mu byajejwe hari mu nyubako Dieudonné Dukundane arahumuriza abo banyagihugu ko bazoshumbushwa ibyigwa bijanye n'ingene imizibukiro izotangwa bikaba byaratanguye Itegeko ry'umukuru w'igihugu ni Merijana akarongo gakitse 136 ryo kuwa 27 Nyakanga 2022 ritomo ryo barabara rizoca ku mitumba ya Rubambyi Songa Rugari Gitamo Birohe na Rutegama muri komine Gitega mu karere karimo ibihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko iryo barabara ry'indarayi rizoca mu bihugu bitatu Tanzania Uburundi na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo byari bitegekanijwe ku bikorwa byo kubaka igice cya mbere cy'iryo barabara ry'indarayi kuva Uvinza mu gihugu cya Tanzania gushika Musongati mu Burundi cyotanguye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka bikazorangira mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2026
urakoze Thierry Vendayishimiye impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Rusenda iri mu majyepfo y'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa mbere zatuye abayobozi b'imidugudu 50 igize iyo nkambi impunzi zatoye zifuza ko abatowe bazazikorera ubuvugizi kugira ngo ikibazo cyo gutinda guhabwa ibiribwa gikemuke burundu inkuru irambuye Vedaste Ngabo
Muri aya matora yarahagarariwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi n'andi mashyirahamwe akorera mu nkambi ya Rusenda abatoye bifuza yuko batoye babakemurira bimwe mu bibazo biraje inshinge impunzi Miburo Emeline na Ndayisenga Fitina ba muri village ya kabiri ni bamwe muri izo mpunzi zitabiye amatora yo gutora babaserukira
kintu mu nkambi twe tubuze twifuza ko tugira aba bantu barongora inkambi bashasha baje twifuza ko icyambere na mbere tugizwe no munda umuntu atagira munda ntabaho kwanza baduhindure ibintu byo gupokera abaza badupokeza kukwezi twe duke tubone kare bijyanye n'inge cyo tujya madeni kuburyo n'impamvu tuburyo tujya tukijya nyamara inkambi ngo turime turondere cyo tugirwa nazo twifuza ko icyo duhindura cyambere nambere kudupokeza ku kwezi kwajya amatarike badutanguriye ko tugishika mu nkambi
bazana impuzu z'abagabo bakazana amasiripe nituyaronka amakotesi nituronka amasabune nituronka icyo rero bodufasha abantu turiko turatora batubwira imbere n'ukuri turahangayitse ntagahuzu turonka abana barakenye natwe abamama batuzanira amapantaro y'abagabo akaba ariyo batuzanira ngo nitwambare n'ukuri mutubwire imbere mutubwire
usibye ikibazo cyo gutinda guhabwa ibifungurwa izi mpunzi zirifuza kandi ko n'ibibazo by'ubuvuzi ndetse n'umutekano mukuru ngo misozi ya rusenda bibonerwa umuti
bakaturonsa no kuvugwa neza tugiye kwa muganga turagishira kwa muganga wagera kwa muganga ngo ntaho mufise ngo kunuko bakakwirukana kandi kujya kugura imiti kuri farumasi yitwa mu refugee étranger ivyo si byiza dukeneye ko bazigi kwa ba de village n'aba president kandi tugiye tore basheje twunkuneza yacu batuvugire turafikira kintu ni tuzabivanye n'abatware twitoreye
ubu rero ukemeye yuko ikibazo cyose yaba indimbo y'umutekano tuzotegerezwa kuza turaburira abo dutwara ingene boza baritwara mu gihe baba basohotse inkambi bagiye ku mirima cyabure hanze y'inkambi
Sylvestre Kitegetse n'umwe muri abo bayobozi bo mu village batowe yatorowe kuyobora village ya kabiri yo mu nkambi ya Rusenda yavuze yuko azagerageza kumvikanisha ibibazo byugarije impunzi ku mashyirahamwe akorera mu nkambi
ni kuvuga jewe kabisa banyiteye barantora umunyagihugu wari we wese azonsika ko nka de village nzomugamburukira nta nama nimwe nzokugera siba sinobemerera ngo nzobapfukiza amahema kuko nta mu de village apfukiza amahema nzobashikira mu nama yayo yose bagize ngo kwandika amahema tuzokwandika amahema bose ko bazoba bakeneye kwandikwa hama baita duhaye kate gafashanye uko amasabuni nzobashikira imbere kabisa ndabagamburukire nta ngora nicyo kabisa nta kindi ndarenza kuko sinobemerera ngo nzodenda bapfukiza sinobishobora uradiko twese dutegemera aseri na pam na seneri
komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi ya Rusenda ivuga yuko ku wa gatatu aribwo bazatora userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda mwamenya yuko abayobozi batowe bafite inshingano zo gukemura bimwe mu bibazo biba mu mavilaje yabo ndetse no kubigeza muri ASE no muri komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi inkambi ya Rusenda yubatswe kuva mu mwaka w'2015 irimo impunzi z'abarundi zirenga 260 Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Ubwongereza bufite minisitiri w'intebe mushya Rishi Sunak imyaka 42 yakiriwe n'umwami Karoli wa gatatu amusaba gushyiraho leta Sunak ke bufite ababyeyi b'abahinde abaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza wa gatatu mu gihe cy'ukwezi kumwe n'igice amaze gutorerwa n'abadepite kuyobora ishyaka ry'abakonservateur mu ijambo rye rya mbere Rishi Sunak yavuze ko igihugu cyugarijwe n'ingorane z'ubukungu ariko ahamagarira abaturage bose kunga ubumwe ibikubiye mu ijambo rye ryo kuri uyu wa kabiri turabigarukaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha ahantu dusoreje aya makuru hamwe na Mukubil ya Baro wafashije kwa bagize n'ongere mbashimire kuba mukurikira radio ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ubukana bw'imboga ntibwotsa imbehe mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste nshimiye imana
radio ya Amerika yabani subito chachu radio ya Amerika yabani subito chachu mugukere igihugu cy'Uburundi yabani subito chachu Tangi chambo, mubanya jirugu yo Yabai, sumito chachu Yara tangi chambo, abarundi tuliru Gushikiriza icyo tugona Turayaga tugahuzayo Twitwi rya Amerika
ya Amerika yabaye kisingizo chachu radio ijwi ya Amerika yo yabaye kisingizo chachu mukukerera igihugu cy'Uburundi yabaye kisingizo chachu